Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamira nira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu ramutse n'icuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Sindi kunda rabi kibazo cy'umutekano hano mu Rwanda. Ndabona ko bimeze neza kuko ikintu cyandere kibitera ubwoba. Ariko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka kandi itera ubwoba ha mu Rwanda yarenze.
Imaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hari abantu benshi usanga bagenda ijoro. Ije tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu kampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania zidogera umutekano muke zibayemo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye utwigoro twa Leta y'u Burundi two kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajepfo hamwe n'ikiganiro mu nyamabanga wa Leta y'u Rwanda mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu yahaye Radio Ijwi rya Amerika. Tubazigaruka ku mukanya kari imbere. Mu Kenya mugenzi wa Charoiza Bigimana aradushikiza makuru ariko imbere yaho reka tubashikirize inkuru ishitse mu Kenya. Inkuru ihambaye ivuga ko Joe Biden yahoze ari vice president wa Leta Zunze Amerika mu Kenya gaheze aheje gutangaza ko azohiganira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambi wa Democrat. Iyo ngingo rero imushize ku rutonde rwa mbere rw'abandi bakandida ba Democrat bamaze kuba benshi nabo nyene bariko bahiganira ikibanza cyo kuzo hangana na Perezida Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu. Biden yabaye umusenateri aserukira intara ya Delaware mu gihe kirekire kandi yabaye vice president wa Amerika mu biringo bibiri ku ntwaro ya Perezida Obama ariko agwanije icyo kibanza na senateri Bernie Sanders aserukira intara ya Vermont hamwe n'abandi bakandida. Nabo gushika ubu naho gushika ubu bitaramenyekana niba azoshobora gutoza amafaranga angana nayo abo bandi kandida bamaze gutoza. Ubumenyi bwiwe mu byerekeye imigenderanire, ubutungane hamwe n'indi migambi yose leta irangurira abanyagihugu nta wundi munyapolitike n'umwe mubo barikora higanwa abyegereje mu butumwa yacishije kuri video uyu munsi ku wa kane mu gihe cy'isaheze. Biden yavuze ko imico n'igihagararo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe bigeramiwe.
Batatu mu bagize akanama k'agisirikare kafashe ubutegetsi muri Sudani baratanze imihoho cyo kuwa gatatu mu gihe ako kanama nyene kavuze ko kashitse ku masezerano ku byasabwe nka byose n'abarongoye imyerekano. Abo nabo basabye abanyagihugu babo bashika umuriyoni kwitaba mu rugendo rukomeye rwo kubandanya basaba ko leta ishikirizwa abasivile. Abagize ako kanama ka gisirikare 10 nibo batumye ko indongozi z'abari mu myerekano mu mubonano inyuma y'ibiganiro byari byarahagaze ku munsi w'Imana. Lieutenant General Chasmedine Kabashi avugira akanama k'abasirikare kari ku butegetsi yabwiye amenyesha makuru ko bumvikanye ku bitari bike ariko ntiyasobanuye ku bijyanye no gushikiriza ubutegetsi abasivile ko bakivuze ko inyuma y'ivyo ku kanama kashikirije bashikirije kandi ko batatu mu bakagize baciye batanga imihoho inyuma y'iryo tangazo. Ishyirahamwe impunzi z'amakungu ni ryarakuye impunzi z'abanyeribiya zishika 325 bari mu busho bwa leta ku murwa mukuru Tripoli inyuma yaho bamwe bari batewe bivanye nuko biyamirije uburyo bubi babayemwo muri ayo mabohero. Imirwano hagati ya leta aharanira gufata ubutegetsi muri Libya yatumye ubuzima bw'abantu ku murwa mukuru no mu micungararo ya Tripoli butoroha. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abantu 12 muri izo mbohe batwawe kwa muganga gusuzumwa ku bijyanye n'amagara yabo. Abategetsi bawo nibavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano w'abimukira bashika ku 3000 bari mu busho butandukanye Tripoli. Bavuga ko imirwano ituma batoroherwa gufasha abo bimukira kandi ko ari ngombwa ko bava muri ayo mabohero bagakurwa ahabera izo ntambara. Leta ya Komoro yarugaye amashuri bibuga by'indege hamwe n'ibiro vya leta ejo ku munsi wa gatatu igihe gihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyiswe Kenneth carengana muri iryo zinga. Ico gihuhusi caturutse mu ibahari Indiana citezwe kugira inguvu nyinshi mu gihe cerekereza mu gice cya Afrika y'Ubuseruko hafi y'urubibe hagati ya Mozambique na Tanzania. Icyo gihusi kije kandi mu gihe ibihugu bya Mozambique, Malawi na Zimbabwe bikirwana no gusubiza mu buryo ibyononywe n'igihugu cyo mu kwezi guheze cyiswe Idai. Ibihuhusi nk'ibyo bivanze n'imvura nyinshi ntivyari bimenyerewe muri ako karere mu gihe abanyagihugu bibashika ko badasanzwe bazi n'ingene bavyifatamwo. Ni mu gihe kandi igihugu cya Afrika y'Epfo kikirwana n'imyuzure hamwe n'imisozi yasenyutse ejo kwa gatatu nyuma y'iminsi myinshi y'imvura ihitiye mu buseruko bw'ico gihugu. Abantu bashika kuri 51 barahasize ubuzima.
Urakoze Aloyiza. Uburundi bwarasubiye gusaba ko bwo kwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika Maja Epfo SADC mu mpera y'umwaka 2017. Uyu muryango wari wanse kwakira ibihugu igihugu cy'u Burundi kubera imbozo z'umutekano muke warangwa mu Burundi. Ni inkuru ya Pierre Claver Nyinkuru, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Uburundi bwatangaje ko bwiteguriye kuba umunyonyagira 17 mu muryango w'ibihugu biri mu karere ka Afrika y'Amajepfo SADC. Umushikiranganje w'imigenderanire w'Uburundi n'amakungu ari mu rugendo mu bihugu bigize uwo muryango kurondera aboshigikira ico ciyumviro. Kuri uyu wa gatatu mu gitondo, umushikiranganje Ezekiel Nibigira yabonanye n'umukuru w'igihugu ca Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Ambassador Nibigira yabwiye bagenzi bacu bakorera Ijwi rya Amerika i Harare ko yarajanye ubutumwa bwihariye bwa Perezida w'Uburundi Petero Nkurunziza kwa mugenzi we Mnangagwa. Uburundi bwifuza ko Zimbabwe gikoresha ububasha n'igihagararo gifise mu muryango wa SADC kugira ngo gishigikire Burundi maze bwemeregwe nk'umunywanyi mushasha. Ambassador Nibigira yagize ati, Zimbabwe ni igihugu kivukanye dusangiye kahise na kazoza, ati dutegerezwa kunga ubucuti bukomeye. Yongeye ati, nk'uko mubizi Burundi bwarasabye kwinjira mu muryango wa SADC kandi ibintu bigeze kure. Ati ni muri iyo ntumbero rero nazanye ubutumwa bwa Perezida Nkurunziza kubwira mugenzi we Mnangagwa ko yodushigikira muri iyo nzira. Kondwiheze Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko uwo mushikiranganji Ambassador Ezekiel Nibigira yari yagendeye ibiro bikuru vya SADC birongowe na Perezida wa Namibia. Naho nyene yarajanywe no kubwira Perezida wa SADC ku Burundi ubu bwiteguye neza kandi ko buzotanga ibisabwa byose kugira ngo byemeregwe. Ezekiel Nibigira avuga ko igihugu ciwe cahamagaye n'intumwa za SADC ngo zize kurabaho ico gihugu kigejeje imyiteguro no kuzuza ibisabwa kugira ngo cemeregwe. Uwo mugwi w'abahinga uzoshika i Bujumbura mu kwezi kuza kwa gatanu. Bitekanije ko uzotanga icegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu vyako karere ka SADC kugira ngo abari bo bafate ingingo. Uburundi bosubiye kugerageza kwinjira muri uwo muryango irigira kabiri. Ubwa mbere uwo muryango wangiye Burundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bwari bwasabiye rimwe n'igihugu ca Comore, nyamara Burundi burarindirizwa Comore kirinjira gukwiza ibihugu cumi na bitandatu bigize SADC. Imvo zatanzwe n'ibiro bikuru vya SADC ico gihe n'umutekano muke. Uwo muryango wagize uti, mu Burundi haracari ibimenyetso vy'umutekano muke mu gihe kimwe mu vyankenerwa kugira ngo igihugu cemererwe kwinjira ariko kiba gitekanye mu mpande zose kugira abanse b'ico gihugu ntibahave babangamira ibihugu bisangiye imbibe. Kuri ico kibazo umushikiranganje Nibigira yabwiye abagenzi bacu ati, ubu mu Burundi amahoro n'umutekano vyarasasagaye inyuma yaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu haduki imvuru za politike kandi n'ubutunzi bwifashe neza. Ati, dufite vyinshi vyo gutwara muri SADC nk'ubutare bwa Nikele n'ibindi. Yizeye ko akanama k'umutekano k'uwo muryango wa SADC kazobona ibimenyetso vyerekana ko ayo mahoro n'umutekano vyagarutse kugira ngo ico gihugu gishobore kwemererwa. Ako kanama ni nako kari kanse ko Burundi bwemererwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Uwo muryango waherutse gushiraho n'ibindi bisabwa bishasha kugira ngo igihugu cemererwe. Ivyo navyo nuko igihugu kibwirizwa kubahiriza demokarasi, agateka kazina muntu, intwari ibereye ishingiye kuyubahirizwa ry'amategeko nk'uko amasezerano ya Afrika yubahiriza agateka ka kiremwa muntu abitegekanya. Ni naho abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo izoha bitorohereza Burundi. Vitana Shimirimana atwara Runani Force rw'amashirahamwe adahana ivyicaro vya politike rukorera hanze.
Imiryango canke amashirahamwe y'ibihugu yo kugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere bisenyere ku mugozi umwe, hariho ingingo ngenderwako amategeko icyerekezo ivyo bihugu wa musanga bisangiye rero nico gituma vyama byibanga kwakira ibihugu bicumbagira ibihugu bishobora kuza gutera ingorane kuko bene umuryango vya mbere batangura kuraba baraba bati mbegu wewe ko yifuza kuja hamwe natwe azanye iki rero ico gihugu kijanye ibibazo kitajanye inishu kitajanye inguvu kitajanye ico giterera kitajanye ibyo gihayira abandi ibyo kirushije abandi kiba gifise amahigwe make cyane hanyuma rero nico gituma twibaza yuko leta y'u Burundi uno munsi atamahigwe na makenye ifise yukwijya muri umuryango
ikindi abo bafatira ko nuko no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ico gihugu kitabanye neza n'ibindi hame no kutari intererano busabwa kugiye
nta muntu nk'umukuru w'igihugu cha Afrika yepfo Ramaphosa canke abandi bakuru b'ibihugu Namibia Lesotho hehe Zimbabwe ntibashobora kwikwegera umuntu badashobora kuyaga hamwe naho byoshika bagakwegera ko leta ya Petero Nkurunziza ikinjira muri uwo muryango ikintu cya mbere iyo leta izokora ni kuzotangaza igihe ikintu cya mbere ni kuzowumara amazi ndabaha karorero ku byerekeye umuryango wa Afurika y'ubuseruko leta y'u Burundi kugeza n'uno munsi atanu rukoroti yigeze itanga gutanga amafaranga abanyamuryango bateza gutanga
hamwe Burundi byemerewe ubwo babusanze muri SADC igihugu cha Tanzania byari bisanzwe bisangiye umuryango wa EAC wo umuryango wa SADC ugizwe n'ibihugu 16 uretse icyo gihugu cha Tanzania harimo kandi Angola Botswana Komo Republika yani ya Demokrasia ya Congo Swaziland Lesotho Madagascar Malawi Mauritania Mozambique Namibia Seychelles Afrika y'Epfo Zambia na Zimbabwe watangujwe mu mwaka w'igihumbi 1992 Cyeklavini Nkuru Kigali ku bwijo rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha mtumbura.
Ni chigando chimari saha, kuwa saa kumi kujia saa kumi ni mge uri monsi, kuwa kuwa mbele kujia kuchumiru.
Mwemurile kaya ya Colorado, leta jumbuma za mele.
Mbanje kwa mutabu wa kimire mga jutumiri ya.
Nawe tragutumiri. Kuri kirijwi ya Amerika huli hosu, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kuri uyu wa gatatu sentare nkuru ya Karungi mu burengero yarasibije iburanishwa mu mizi y'urubanza w'abari bagize komite y'impunzi zo mu kampi ya Kiziba ku vyaha bifitaniye isano n'imyirekano yabaye mu kwezi kwa kabiri ku mwaka uheze igahitana abantu 11 muri izo mpunzi ikanakomeretsa abapolisi ni nkuru ya Temistocle Mutijima umenyesha makuru w'ijwi y'Amerika
Madame Clemence Mukeshimana wari vice president mubayoboraga impunzi za Kiziba Iwe wenyine witabye urukiko uyabura naturuka muri gereza ya Muhanga mu ntara ya Majyepfo mu gihe bagenzi bo bafungiye mu yamageragere mu mujyi wa Kigali bitandukanye no kuyandi maburanisha aho wasangaga icyumba cy'urukiko cyakubise cyuzuye uyu munsi wabonaga ko abaje gukurikirana uru rubanza bari hagati ya 15 na 20 abo barimo abakozi b'imiryango mpuzamahanga ikorera mu nkambi ya Kiziba HCR na UNICEF Abunganira abaregwa bavuze ko abo bunganira abandi batamenye neza umunsi bagomba kwitabira bityo basaba ko urubanza rwakwimurirwa ku yindi tariki ya vuba ubushinjacyaha bubajijwe icyo buvuga ku isubikwa ryasabwe n'ubwunganizi bwasubije ko ibyaha Clemence akurikiranweho abihuriyeho na bagenzi be bityo ko nta buryo imanza zabo zatandukanywa ahubwo urubanza rwakwimurirwa ku wundi munsi wagenwa n'urukiko. Madame Mukeshimana Clemence abajijwe icyo abivugaho we yagaragarije urukiko ko afite impamvu yindi ikomeye iyongera kuzo yari yatanze mu iburana rya mbere ituma asaba ko rwamurekura akaburana ari hanze. Yavuze ko kuri ubu umwana uri munsi y'imyaka ibiri y'amavuko arembye cyane akaba atareba ntavuge ndetse ntiyumve kandi nta kirwaza afite, asaba ko yarekurwa akajya kumwitaho no kumuvuza. Ubushinjacyaha bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye akatirwa gufungwa by'agateganyo zirimo n'izuko arekuwe yatoroka ubutabera zigihari, bityo ko icyo yafashwe ari ukwihutisha urubanza gusa agakomeza kubura nafunze. N'ingingo yazamuye amarangamutima y'uregwa mu marira menshi avuga ko adashobora gutoroka kuko nta n'icyaha yakoze, ahubwo ko icyo akeneye ari ukujya kwita ku buzima bw'umwana we buri mu kaga. Mu magambo ye, sinatoroka ubutabera kandi ntacyo nishinja. Avuga ko akimara gufatwa abapolisi basatiwe batwara ibyangombwa byose birimo n'ibyerekanaga ko umwana wagomba kuvurirwa hanze y'u Rwanda na n'ubu bakaba baranze kubitanga. Abamwunganira babwiye urukiko ko na mbere y'uko Mukeshimana afungwa umwana we yari yarahawe ibyangombwa byo kujya kuvurirwa mu mahanga. Bavuga ko nyuma y'ifungwa rye uwo mwana yasigaranywe n'uwo bavukana w'imyaka 11 kandi nawe atashobora kurwaza umuvandimwe we mu gihe agikeneye kurerwa, bityo basaba ko harebwe ku ngingo zirengera umwana no ku ngingo ya 93 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda ivuga ko ku byaha byose yaba akurikiranweho mu gihe hari impamvu zikomeye uregwa ashobora gukurikiranwa ari hanze Mukeshimana yarekurwa, kandi bwizeza ko ntaho yatorokera asize abana be batatu barimo n'uwurembye. Umucamanza yavuze ko icyemezo ku busabe bw'uregwa n'abamwunganira kizatangazwa ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa kane. Ni mu gihe iburanishwa ry'urubanza mu mizi ryo ryimuriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Andi makuru twaje kumenyera ku rukiko rwisumbuye rwa Karongi nayo uko kuwa gatandatu w'icyumweru gishize muri indi tsinda ry'abaregwa kugira uruhare muri iyo myigaragambyo yahitanye impunzi 11 igakomerekeramo abashinzwe umutekano abagera kuri 25 barekuwe ubu bidegembya. 21 muri bo bagizwe abere mu gihe abandi bane bakatiwe igihano gisubitswe nabo bararekurwa. Kuri ubu mu bagera kuri 32 bari bagize iryo tsinda barindwi bonyine akaba aribo bagifunze. Imyigaragambyo z'impunzi ziregwa guteza kimwe n'ibindi byaha ziregwa bishamikiyeho yabaye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize wa 2018 igwamo abagera kuri 11 muri izo mpunzi, bikavugwa ko barashwe n'abashinzwe umutekano mu bikorwa byo kuyihosha. Bamwe mu bapolisi nabo bayikomerekeyemo. Imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze gusohora ibyegeranyo bishinja inzego z'umutekano z'u Rwanda gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhosha iyo myigaragambyo. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Leta y'u Rwanda yarabeshuje ibyashikirijwe n'ibihugu birimo Ubufaransa na Canada gihe byaburira abanyagihugu bazo kwirinda kugendera mu Rwanda kubera ikibazo bivuga ko cerekeye umutekano. Mu kiganiro mu nyamanga wa leta mu bushikirizi bujejwe ingendanire n'amakungu akaba anaserukiye u Rwanda muryango w'ibihugu bya Afrika umuseruko Olivier Nduhungirehe yarahaye ikiganiro mu mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Nduhungirehe avuga ko atazi igituma ibyo bihugu bivuga ayo majambo.
Ngira ngo ni ukubaza ibyo bihugu byafashe icyo cyemezo, ariko uko byagenda kose ntabwo bihuye na situation ihari mu Rwanda kubera ko umutekano urahari mu mpande zose z'igihugu muri parike y'Ibirunga. Abakerarugendo n'ubu ngubu baraza buri munsi ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda harimo n'ishyamba rya Nyungwe. Rero kuba bihugu byarafashe ibyo byemezo ntabwo bihuye n'ukuri, tuzavugana nabyo turebe impamvu yabyo, ariko ntabwo bigaragara kuri hano mu Rwanda kuri tera uko byifashe. Kandi ibyo bihugu bifite ababahagarariye hano mu Rwanda, ndetse hari n'abakerarugendo b'ibyo bihugu n'ibindi bihugu byo muri ibyo bice bagendera u Rwanda, nta kibazo bigeze bagira.
Ugize uti ibyo bihugu bifite ababihagarariye mu Rwanda, iyo mubabajije impamvu batanga isura isi cyo ku Rwanda kandi mwe mwemeza ko nta kibazo gihari, babasubiza ngo iki?
Ibyo bintu ni bishya ku buryo ntabwo turabona umwanya wo kubiganiraho neza n'abagarariye izo ambasade cyangwa n'abayobozi b'ibyo bihugu. Ariko ikigomba kurebwa ni situation ko yifashe ishobora kugenzurwa na buri wese. Mu Rwanda rero hari umutekano muri ibyo bice byose byagiye bivugwa hose ku butaka bw'u Rwanda, kandi abakerarugendo, imiryango mpuzamahanga ihari za ambasade bose bafite ububasha bwo kugera ahantu hose mu Rwanda, hakaba harangwa n'umutekano. Rero bivuze ko icyangombwa ari ukureba situation ko yifashe mu Rwanda, atari ukureba amabwire ya bamwe cyangwa se propagande zikorwa n'iyo mitwe ikorera mu mahanga.
Waruvuze uti propagande z'iyo mitwe ikorera mu mahanga, mutekereza ko impamvu Ubufaransa bwavuze ariya magambo none na Canada ikaba yongeyeho byaba biterwa n'iyo mitwe muvuga ikorera mu mahanga?
Ntabwo dutekereza, tuzabiganiriza nabo babitsobanurire, ariko uko byagenda kose mwarabikurikiye iyo propaganda bagenda bakora babeshya bavuga ngo bigaruriye ishyamba rya Nyungwe n'ahandi, ni propaganda ikorwa birazwi. Rero tuzabiganiriza ibyo bihugu byose tubasobanurire, ndetse n'ibindi bihugu byose nabyo bihagarariye hano mu Rwanda twongere tubasobanurire uko byifashe mu Rwanda.
Ibyo uvuze ko hari abavuga ko bafite agace k'ubutaka bw'u Rwanda, nibyo? Ejo bundi twavuganye na Paul Rusesabagina uhagarariye MRCD, mbere gato twari twavuganye na Calixte Sankara uvugira ingabo za FLN, baravuga ngo wari muri Nyungwe. Rusesabagina yambwiye amagambo agira ati ntabwo twagiye muri Nyungwe kugira ngo tuvemo. None uramuvuguruje rero nta ngabo ze ziri muri Nyungwe?
Rusesabagina ari n'umugabo ubukorera mu Bubiligi. Hari impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi kubera nyine uruhare afite mu gushinga uwo mutwe witwaje intwaro. Ibyo avuga byose bikaba ari propagande kugira ngo nyine atere ubwoba abantu, abeshye abamukurikiye ko ari anuhigaruriye. Ariko ibyo byose ngira ngo bizarangira mu butabera, kubera ko u Rwanda rwashyikirije nyine izo mpapuro leta y'Ububiligi.
Ahubwo urananyibukije, yatubwiye ko u Rwanda rwari rwohereje abantu barwo muri Comore kugira ngo bafate Calixte Sankara bamushyikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko ngo kubera imishyikirano bakoze hagati y'ubutegetsi bwa Comore n'inshuti za FLN na MRCD, u Rwanda ngo rusubirayo amaramasa. Ibyo bintu nibyo cyangwa barababeshyera?
Ibyo nta makuru mbifiteho, kandi nawe ubivuga uwo Rusesabagina nawe bigaragara ko nta makuru abifiteho.
Kandi abyemeza?
Nta makuru abifiteho, arabivuga. Ibi byose byo kuvuga bijyanye na propagande byo barabimenyereye, ariko njye nahamya ko nta makuru nabo abifiteho.
Ndagushimiye cyane Bwana Olivier Nduhungirehe, mukomeze kugira umugoroba mwiza.
Ndibashimiye.
Turagushimiye nawe Jeffrey. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania zidogira ibibazo by'umutekano bitaratorerwa inyishu, ni mu gihe ibisasu bya grenade byatewe hagati muri iyo kambi. Umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovini yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi zo muri izo kambi.
Kindi kwenda rari kibazo cy'umutekano hano mu Rwanda singana ko bimeze neza, kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye, tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tuzi impamvu kanaka, kandi iterabwoba ha mu Rwanda yarenze abantu ngaha turi mu bwoba cyane burenze kandi rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byarayo bibaye natwe byaciye bidutera ubwoba nka bamwe bamwe izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira duteye ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu twahunze turonderwa bamwe bamwe
imaze igihe kirekire twirarira ariko iyo turiko turaraba hariho abantu benshi usanga bagenda ijoro ivyo tukabivuga ugasanga batubwiye ngo twirarihe tutware ubuhiri n'ibiki abantu bararengana bakagenda hanyuma ivyo bikasha bitwereka yuko atamutekana
ngiye kuvuganje sinshobora kumera yuko umutekano ukwiye twarigeze kumva ibintu biriko biriyadukiza kandi n'ibintu vyibonekeza ubu twarondera abenshi turakunze kuba twumva yuko ntse kamanda yagiye kanatsinda biranabonekana ariko kera kano kanya na zino saa ntituzo yagiye ntituzi icatumye ava mu nkambi
ikindi giteye makenga n'amashusho amwe amwe y'abantu tuzi ko bahunguse kandi bagatwarwa na UNHCR bagiye mu Burundi ariko gushika ino saha hari abagaruka ku bacu babona kituzi kiba kibazanye rero tukibaza kimwe no umuntu agenda mu Burundi azi ko ahunguse mbega nimba ari kugenda gutembera nko gutembera akagaruka yahunguse rero kazona yagarusa ariko arakora ibyasho na byo cyangwa ariko arazunguruka ayo bantu ni benshi tuguma tubona hano mu ikamera ibi katutera makenga
hari umuntu koko yahunze n'uwundi yaje ariko akurikiye uwundi abanyati naka ko ahunze ko umubanya ahungire kananje ndamukurikire rero nk'umuntu bazi neza ko yahunze barakwiye kumwumvira igihe kibazo ciwe bakagira icyo bamufashije kweri je ndiko ndaraba nk'ibintu biteye amakenga hano mu nkambi kurya umuntu amenye ukuntu yahunze naha mu nkambi umuntu wese afite ingorane yiwe rero mvuze ngo menye ingorane iraha mu nkambi no bandiko ndabeshe ariko iyo baze barumviriza buri muntu wese bakabona uburemere bw'umuntu umwe afite kuko hari twese hadufite ingorane zitandukanye
ikindi gituma yuko umutekano udakwiye ntibyumvikane gituma twebwe turi mu nzi twarahunze hama tugaruke kurarironda ibyo navyo biraboneka neza biragaragaza neza ko umutekano udakwiye
vrema twe turabona ko menga turabangamiwe nta mutekano dufise iyo ni siyara nayo nyene leta ya Tanzania irabona ko umutekano udakwiye ugiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituo kimwe no kuvika irindiro kimwe cy'igipolisi no kuri icyo kirindiro ntigikwiye kose aba yuko ubuyongereza abajijwe umutekano umutekano ntabwo ngo tutura turare yatankwe dufise kandi abarengana bafise ibikoresho bishira umuriro
nta mutekano dufise kubera turarirondo kandi muri iryo rondo hariho abantu tubona barengana mu iryo rondo tuzi abo ari bo none rero mvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya nuko mu kwiswa twosobora no kwiswa tutazi abantu batwise abo ari bo nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babiruka n'abantu benshi bogize iminsi bomoka amakambi abafise iyo bazi twebwe rero tutagireyo tuza ahubwo turagowe kuri iso bikiga
tugasaba rero amashirahamwe yumvirize buri muntu na cyane cyane navya hantu turi nka twebwe ni hafi abagenda mu Zakabuyenge aho mu Burundi abavuye ngaha saa sita ararashise hariya urumva n'ahantu hafi saa tugasaba dusaba amashirahamwe kwere atwumvirize amenye buri muntu icyo yahunze hari abahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri ni ukuri turasabye amashirahamwe atwumvirize wabakoze tukaba dusabye amashirahamwe dushimise UNHCR n'abandi baraba ibyo bintu ntibabiboneye kumenga n'ibintu bisanzwe bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa
nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufite ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye
turasaba amashyirahamwe yatufashe ku mutekano ukwiye mu makambi yose kuko bajya nani bamaze kunguka tukababona mu makambi bayagaruka icyo rero tuko tudifuza yuko bene bariko baraguruka kubera iki kandi bakasubira ino mu makambi kubera iki icyo rero niko turabona kweri umutekano wapi niyo bene barazana ingorane kuko umuntu yamaze kunguka akasubira mu makambi uyo muntu na jambo jiza azuba afise ku mutima
hakuru cyangwa icyo nusaba ku mashyirahamwe afashe impunzi nuko batukarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke kuko bibonaga ko twahunze nta gateka dufise twebwe tumaze kumva abarongozi bacu hagenda umwe umwe hagenda umwe umwe ibyo biragaragaza neza yuko atamutekano dufise barabyumvise yuko hari wapfuye kandi yakerewe asanzwe mu nzu biboneka ko umutekano muke hari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ibyo byabashikiye natwe birategetswa kudushikira leta ari hirya yesu
gusaba leta ya Tanzania na UN yatwakiriye ko yodufasa ikaturaba ahandi hantu yodushira kuko tubona iyo twavuye niyo aho twagiye umenga nta mutekano dufise
Nchote mwesemo kunda radio Ijwi d'Amerika. Ibigane twateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye engineer Joe yadufashe mu ngabwe z'uma hamwe na Fastida yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turashimiye rero namwe nchote mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza radio ibindi biganiro bya radio Ijwi d'Amerika. Turabifuje rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.